Iri ni ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika yumvikanira kuri FM 94 n'ibiti 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi, naho mu Rwanda yumvikanira kuri FM 104 n'ibice 3. Mwaramutse neza inshuti mwese muduteza amatwi hano muri studio ya 5 i Washington DC, muri kumwe nanjye Edi Rwema, mbahaye ikaze mu biganiro byacu.
Birababaje kubona ko ishyirahamwe nta riziteka ryagiye mu cyana rimwe rigafasha indi migambi ikaza, aho tubari bavuga ko yari yarasinyije, kandi bari basinyije baragaruka baratwara. Ubusore wa mbere bari bakwiye kurifuta, ahubwo bari bakwiye kurirwanira bakarishyigikira.
Uwo ni Angel niko yagize uyobora Ligue Iteka, ishyirahamwe riharanira uburenganzira bwa muntu mu Burundi, leta iherutse gufunga burundu. Iyi nkuru n'izindi zirimo amakuru y'imikino mu karere turayibagezaho mu kanya gato. Reka duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi, mwateguriwe kandi mugezwaho na Orion Itangishaka.
Urakoze cyane Edi Gwema, ndabaramukije mwe mwese muduteze amatwi. Dutangura amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Muri Nigeria, umukuru w'igihugu cya Nigeria Muhammadu Buhari amenyesha ko leta yiwe itazohagarika ibikorwa byayo byo kubohoza abigeme bafashwe imbohe n'abagwanyi ba Boko Haram. Kumusu ugira igihumbi kuva abo bigeme banyuruzwa, Perezida Buhari yanditse ku rubuga rwa Twitter yiwe ejo ku munsi wa Mungu, avuga ati ndizeye ko vuba ikigwati cha Chibok, igihugu cha Nigeria n'isi yose bazokwakira abigeme bagifashwe imbohe batahutse iwabo. Perezida Buhari yongeye arashimira inzego z'igihugu zijejwe umutekano ku bikorwa zakoze byo kubohora bamwe muri abo bigeme bari barafashwe. Mu kiganiro yagiranye n'ijwi rya Amerika serivisi y'ururimi rwa Hausa, Dr. Eman Shehu ajejwe kumenyesha amakuru mu ishyirahamwe riharanira ibohozwa ry'abo bigeme avuga ko uretse ibisagara bikuru bikuru byo muri Nigeria, harabaye kwibuka abo bigeme mu bisagara bitandukanye ku isi. Muri ibyo bisagara harimo New York na Washington muri Amerika. Ku munsi wa kane w'indwi iheze, umuvugizi w'igisirikare cya Nigeria yavuze ko batoye umwe muri abo bigeme 200 bari baranyurujwe mu kwezi kwa kane k'umwaka w'2014. Uwo mwigeme yariko ayerera mu ishyamba riri hafi y'akarere kafashwe na Boko Haram. Inyuma yaho, ibiro by'iperereza vya Leta Zunze Ubumwe za Amerika birangije amatohoza yemeza ko Uburusiya bwivanze mu matora y'umukuru w'igihugu aheruka kuba Perezida Barack Obama, avuga ko atafashe nkankama ingaruka ibihuha bishobora kugira ku matora, kimwe n'uruhara ukwiba amakuru ku vyuma vya ordinateur vyashobora kugira ku ntwaro ya demokarasi. Mu gihe hasigaye iminsi 12 ngo ave ku butegetsi, Perezida Obama yabwiye ikinyamakuru cyo muri Amerika ABC mu ndwi iheze ko atabibazo yafashe minenengwe ku makuru yuko Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin yoba yaratanze itegeko ryo guhungabanya amatora y'intwaro ya demokarasi muri Amerika kugira Donald Trump atsinde Hillary Clinton, umukandida bari bahiganywe. Obama avuga kandi ko atemera ko ibihe vyihanahana makuru vyihuta cyane tugezwemo biri ku rugero rwotuma ibihuha ukwiba makuru ku mbuga za mbuga ngurukana bumenyi murantunga bishobora kugira uruhara rukomeye ku vyiyumviro vy'abanyagihugu no ku ntwaro za demokarasi turimo muri iki gihe. Andi naho, igipolisi cya Israel gitangaza ko umuduga munini uzwi ku izina rya kamyon waraye ugonze umugwi w'abasirikare b'abanyayisraeli mu gitero bavuga ko cyari giteguwe. Icyo gitero cyahitanye abasirikare 4 gikomeretsa abandi 15, umwe muri bo akaba yarakomeretse cyane. Umuvugizi w'igipolisi avuga ku radio yavuze ko cyari gitero gikomeye cy'iterabwoba. Abategetsi batangaza ko wagize icyo gitero baciye bamurasa baramwica. Abategetsi muri Palestiniya bavuga ko uyu muntu yari umunyagihugu yaba mu buseruko bwa Yeruzalemu mu kigwati cya Jabal Makaber murantunga hafi yaho icyo gitero cyabereye. Umushikiranganji mukuru wa Israel Benjamin Netanyahu avuga ko hari amakuru yerekana ko uwo yagize icyo gitero yashigikira umugwi w'abagwanyi ba leta ya Kiislamu. Muri Iran naho televiziyo ya leta itangaza ko Akbar Hashemi Rafsanjani yahoze ayoboye igihugu yitavye Imana. Rafsanjani w'imyaka 82 yajanywe mu bitaro biri mu buraruko bw'umugwa mukuru wa Tehran ejo ku munsi w'Imana afise ikibazo cy'umutima. Amakuru kuri televiziyo y'igihugu yarahagaritswe kugira hashikirizwe iyo nkuru yuko yitavye Imana. Iryo tangazo ryavuzwe kandi ko abayeho yarabayeho ubuzima bugizwe n'utwigoro tudasanzwe two kuguma mu nzira z'idini rya Kiislam no kubohoza igihugu. Rafsanjani yayoboye igihugu cya Iran kuva mu mwaka w'1989 gushika mu 1997. Imbere yaho yarazwe nk'umuhanuzi mukuru wa Ayatollah Ali Khamenei, umuyobozi wa revolution yo kubohoza Iran yabaye mu mwaka w'1979. Iyo revolution yabaye icyo gihe bayise revolution ya Kiislam. Aya ni amwe mu makuru avugwa hirya no hino ku isi twabateguriye muri aka kanya. Mwari muri kumwe na Oriane Tangishaka. Ndabibutse ko mushobora kuronka ayandi makuru y'iradijwe rya Amerika kuri site yacu ya internet ni wezitatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com. Kuri Twitter no kuri Facebook naho nyene niho turi, adresi yacu ni VOA radio yacu. Murakoze.
Ayo yari amakuru y'ingenzi avugwa hirya no hino ku isi mugejejweho na Oriane Itangishaka. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari. Leta y'u Burundi mu minsi ishize yahagaritse burundu ishyirahamwe riharanira uburenganzira bwa muntu Ligiteka. Icyo cyemezo cyagiye hagaragara kuri uyu wa kabiri ushize mu iteka rya minisitiri w'intwaro yo hagati mu gihugu Pascal Barandagiye. Ligiteka iri mu mashyirahamwe amaze igihe kinini akora mu Burundi. Iryo shyirahamwe ryiyongereye ku yandi atanu yahagaritswe umwaka ushize arimo FOSC, FOCODE, APRODEHAGE, ACAT na RCP. Nyuma y'icyo cyemezo, imiryango mpuzamahanga irimo umuryango w'abibumbye n'umuryango w'ibihugu by'Uburayi yahise asaba leta y'u Burundi kwisubiraho kuri icyo cyemezo. Abahagariye leta nabo bakavuga ko batakwihanganira ishyirahamwe bavuga ko ribiba amacakubiri mu gihugu. Mu kiganiro nagiranye n'umuyobozi wa Ligiteka Ansheri niko yagize, arahakana ibyo leta barega byo gukwirakwiza amacakubiri.
Birababaje kubona Ligiteka ihagaritswe n'ubwoko buvuga ko bwari bwaracinzwe, kandi uri kuraraba abafunze Ligiteka benshi baraba bashyiraje muri iyi migambi za Frode bwa mbere niza semizi zuba rimwo nabari barabuze aho bavugira. Nyuma bagira ati zari nshabwenge uko arafite ibyumviro bikomeye, bagira ati dushyeye Ligiteka imaze kuja hanyuma akajya Ligiteka kugira imigambi myinshi baciwe baja muri iyo ntumbero zabo politiki bari bagomba tugera dutse. Rero n'ubu Ligiteka ni ishami rimwe ubwoko bwose nivura akatrevensusa ririmwo abo bibaza ko ari abahutu bari ku butegetsi n'ubu nibo babigize niyo bantoye ndubutusi ndiko turiko turavugana niko bazeyi bambwiye ntagira mugabo natowe novuga 77 barimo na hafi 88 n'abahutu nibo bantoye agira ngo uno munsi batwagiriza ngo turiko twigisha icanisha mw'abantu nibaza ko buraba akatwagiriza gati tuvuga sicyo ikificyo bareke kuvuga muri rusange uko natwe tuvuga muri rusange tuvugira ido n'ido urutojuvugo icyabaye ni iki cyabaye ku mutumbwe none. Birabaje kubona ko ishyirahamwe nka Ligiteka ryagiye mu 91 mu gihugu cyose ari kibayeho gikaba n'umugambi umwe bigafasha indi migambwe ikaza aho tubari bavuga ko bari bayacinyuze kandi bari bayacinyuze baragaruka baratwara. Ubu se wa mbere bari bakwiye kurifuta ahubwo bari bakwiye kurirwanira bakarishyigikira uko bakarishyigikira uko bavuga ko batwagwana akarenganyo. N'ubu nawe nyine uwo shimwe rigumo rikora rirwanyira akarenganyo ntagire umuntu arenganywa, ndetse mbere n'andi mashyirahamwe yari yarafashije Ligiteka gushyiraho bayareka akore n'abandi yaba amashyirahamwe yandi akore akarengane ariko yagiriye abantu barakatiriwe nabo icyo nibaza ko icyakubaje ntuyikorera ubundi
mu Burundi mufatwa nk'ishyirahamwe ritemewe n'amategeko nyuma y'uko leta ibahagaritse burundu ese agaciro kazava mu byo muzajya mushyira hanze mu gihe mutemewe n'amategeko kazaba kameze gato
tugiye kubananya dukorana n'abo bantu badahembwa iki ishyirahamwe ry'iteka novuga ko ryipanze kuva kera hari umugambo w'intwari bereye kwigisha ku mitumba ku mitumba abarundi baduha izo nkuru n'abatwemera ntidukeneye kwemerwa n'uburundi n'umukuru w'igica nk'iki yatwihakanye yatwirukanye ko tuvuga ukuri turiko tuvugira umunsi muzabona twabuze ibyo dusohora ni uko abarundi batazaba bakitwemera tuzaba batakiturungira inkuru igihe cyose muzabona turonka inkuru ni uko tuzaba dusaba abarundi baturungira inkuru ni ukuvuga ko bizeye ibyo tuvuga bavuga ati turasabye dushikanira ibintu imbere kuko nta mafaranga ariko bararonka ntaho twaba barazi yuko nagira nabwiye yuko leta y'u Burundi yari yariteguye bigeze guhagarika amashyirahamwe yari izi inkurikizi yabyo yari azi yuko guhagarika amashyirahamwe mpuzamakungu yaduha ifashanyo kugira dukore akorana n'ishyirahamwe riri mu mategeko bari babizi neza ko hagatse atafasha zose bakuronga nacyo bituma mubona batwugariye amakonti hama bagaca badufuta kugira ngo nyine nitwari kuri kore dukoresha nicyo cy'ukwigana kugira ngo izikora byose nagira ikintu na kimwe kimenyekana jyewe ntawe benshi abiriyade niko aravuga turavugana n'abashikiranganji bamwe nuvuga ndetse mbere bari mu bibanza bikomeye barivugira nawe bo muri dokimanasi bamwe bakuru turavugana bambwira ati garuka ntacyo uzohura ntabyo ugira garuka ayo mafaranga mubona muri ko muvuga ngo nimugaruke nge ntakeneye uko amahoro ariya mama niyo yiyamamaza asaba arahari ku butegetsi bayamamaza
uwo yari Anshele niko yagize umuyobozi w'ishyirahamwe Ligue Iteka riharanira uburenganzira bwa muntu mu Burundi
Chuti z'ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 no kuvuga kuri kilohertz 11,835 buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa 2 n'igice kugera saa 3 no kuva saa 3 n'igice kugera saa 4 ku mugoroba ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12 n'igice ku mugoroba ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835
Iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda Mu Burundi ikarita iranga abakozi bo mu nzu ikomeje guteza impaka iyo karita itangwa na rimwe mu mashyirahamwe abiri ahurikiwemo abo bakozi bamwe mu bakozi bo mu nzu bemeza ko iyo karita igurwa amafaranga y'umurengera ugiranije n'imijahara babona ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Eloge Willy Kaneza
karata kwibaza ko haza bo mukwabo mu mabarabara
ubono umwe mu bakozi ba munzu akorera muri imwe mu makaritie yo mu manuka bw'igisagara cya Bujumbura we nabagenzi be bavuga ko baburabuzwa n'igipolisi ko badafite ikarata ndanga kazi
twamwibaza badufata baje mu 11 bari baje kudodora turugurura bari abapolisi basabika y'urugo hanyuma rero natwe twatubaze ngo nawe ikarata y'akazura yifise hanyuma nandi ndamubwiye ati ntawe mfise ngo naho basemerera mwarumva je narumvise kuko sinashimye kwinjira mu ishyirahamwe urabivugira hariya cyangwa ngo uzuze amahera ngo ucuze uyigute rero baca batwaka karangamuntu batwatse karangamuntu barafata abakozi benshi baca batubwira ngo ahubwo ingo tugende tujyanye ngo ntitugusiga bose arambaza ati none urafise amahera yo kwigo acarampa amahera cyangwa ndayajyanye 10,000 udafise ifoto yatanga 8,800 ufisi foto yatanga 3,000
kubona imidoga izunguruka mu makaratiye ngo baboye ngo canga hategerurane ngo go kuyandikisha ngo mumenyekane abapolisi baje gusa kanye no kubatwara ku cingufu umuwe ngaharanditswe
ikatiranga umukozi wo mu nzu yari kumwidondoro ukwiye uwo mukozi uwo mukoresha wiwe hamwe n'akarere atumbereyemwo itangwa n'ishyirahamwe rihurikiyemo abakozi bo mu nzu yitwa Kated Hishahman Lambona, arongo ya kateta sigura, kui joshira hamwe liriko likora rusansuma. Kukawa kozi wa mumazu, kukila ngawa menye ingene bangana, niyo wava, munhumbero, yokuboro heza. Choki mwene bakore shabab.
Harigi kukwa tuliko tulakore la hamwe, kijanyi no kui danifisa, abakozi wa mundzu bose kukila ngawa menye, kanini yo baje bava, kukwa tukwa wanyo yuko, hari abakozi benshi, baza kunyegeza mubandi. Mwene mbe luka sanga sinabakozi wa mundzu, luka sanga nabajizi bana abi, bakaza kusaba hangu, akazi alabasuma. Umukoresha ya muhakazi, agateteru libuze mundzu vyose cyayigira cyo kwinjira mu ishyaka mwirero no kugira amenyekane cyakora hama ukabura umukoresha wakiriye umukozi ucubona aho yahora akora
ariko runane twiteze imbere ruhanye agateka abakozi bo mu mazu rutangazwa no kubona igipolisi gifata abakozi bo mu nzu kibahora ikarata itangwa n'ishyira hamwe yigenga Frederic Nshimiyimana rurongo yasanga n'amafaranga asabwa ku ikarata rumurengera ugereranije n'amikoro y'abakozi bo mu nzu
icyo duhuriza ko kimwe nuko umukozi wo mu nzu kugira akantu kamuranga ari ibintu byiza cyo duhuriza ko n'amafaranga turabye amikoro y'abakozi bo mu mazu karaba ubukina abakozi bo mu mazu bafise karaba n'imishahara bakorera igiciro cy'amafaranga n'icyo duhurizaho kandi twaragerageje kwisikurira neza leta ariko nta nyishu yigeze ibitangira ubushakashatsi ishyira hamwe n'urundi twiteze imbere ryagize ko arashoboye kubona yuko hariho umukozi wo mu nzu akoreye amafaranga 5,000 ku kwezi aciye ategekwa kuriha amafaranga 8,500 yobahohotewe dusaba yuko ayo mafaranga yogabanywa akaja ku ibyo 2,000 abakozi bo mu mazu bisabiye hanyuma tukaheza tukarondera akantu kabaranga hanyuma abapolisi nabo tukabasaba yuko bokubahiriza abakozi bo mu mazu bakareka gufata abantu batariko barabagwa
Mbele hari n'abakozi nk'uyu bavuga ko amafaranga batangishwa atatania no guhohoterwa.
Nkurehemba 8 ukorera nka 18 20 ukazazura bugura 565 buri kwezi ni menshi cyane. Ubisanzwe ni menshi cyane vraiment kuko hari n'igihe akazi gahera kavuga ati umfasha umwanzuro wo kuduga canke ati umfasha ingingo yo kuvuga ati reka mbe ndashome mu iyi sagara kuyanjanja muri rasio wakora mu gikoni kuza uravuga ati ngiye kura mugenzi n'undi kugira ndasione ugashasanga nakazi kagireho karabura wasura kuzura nkakazi hace nk'amezi 5 nubundi bagace baharura guhera nko kuva ko uguri karatacha amezi 5 ukazocurira amezi 5 yose 565 buri kwezi kandi uzi bobo ntibarimbura ko hari gihe wagize ushomereye ni nko guhohoterwa muri make aha dusana bafashwe ku ngufu
Mbega none ubushikiranganje bw'umutekano bwo bufata gute ikibazo ciyo karata icyanisha amashira hamwe y'abakozi bo mu nzu inyishu tuyihabwa na Alenge yome bunyona buramutswa
abakozi bo mu nzu barafise uburenganzira bwo kurondera izo karata bakaba zifise hari n'abashobora gukora batazitunze bivana n'amasezerano bagiranira n'abashebuje rero impamvu bayibaza impamvu z'amatohoza n'ugira ngo bashobore kumenya umuntu uvuze uti je wende umuboyi akavuga ati none urafise ikarata y'umuboyi kuko arabazifise n'abatazifise kuko si ngombwa ngo umuntu ayigire kwavuga rero ati je wende umuboyi hanyuma bakamutwara kuri zone kugira ngo babaze abajeje intwaro y'ukorere mara umuboyi icyo ni kindi kintu cyumvikana gose muri kadere y'amatohoza y'abapolisi
Gushika ubu nta bitigira inyezi na vy'abakozi bo mu nzu bizwi mu Burundi ariko runane twiteze imbere ruvuga ko rusansuma rwakoze rugashiramo n'abantu batembereza ibidandazwa mu mabarabara abaje mu masoko gucururiza bene ibidandazwa hamwe n'abacuruza amakara bose hamwe bagera ku miliyoni Eloge uri kaneza Bujumbura ijwi rya Amerika
Ubu naho tugeze kuri wa mwanya tubagezaho amakuru ya siporo n'imikino avugwa mu karere. Ayo makuru tuyahere mu Rwanda aho twayateguriwe na Jean-Claude Munyandinda.
Shampiyona y'umupira w'amaguru mu kicu cy'ambere mu Rwanda yarakomeje mu mpera z'icyumweru gishize. Imikino yari igeze ku munsi wayo wa 12. Kwa gatanu habaye umukino umwe wabereye kuri Stade de la Mitié kumena aho Kiyovu Sport yari yakiriye Espoir FC. Umukino warangiye Espoir FC itsinze Kiyovu Sport ibitego 2-1. Ejo ndi kwa gatandatu habaye imikino 4 kuri Stade Nyagisenyi mu karere ka Nyamagabe, ikipe Amagaju FC yatsinze Musanze FC igitego 1-0. Ikipe ya Police FC yatsinze Sunrise ibitego 2-1 mu mukino wabereye kuri Stade ku Kicukiro. Kuri Stade ya Kigali Inyamirambo, ikipe y'abasirikare b'u Rwanda APR FC yakozwe mu jisho n'ikipe y'umujyi wa Kigali AS Kigali. Umukino warangiye AS Kigali itsinze APR FC igitego 1-0. Iki gitego cyabonetse mu gice cya mbere cy'umukino gitsinzwe na Janvier Cyubahiro. Ku kibuga cy'Inyamata mu karere ka Bugesera, ikipe ya Bugesera FC yanganyije na Kirehe FC ubusa ku busa. Vincent Mashami umutoza wa Bugesera FC yagaragaje umubabaro w'uko ikipe ye yari naniwe gutahukana amanota 3 y'umunsi.
umva ko iyi match mu gukuri twayiteguye neza twifuza kwitsina mara kubona amata 3 yanjye n'iryo ryatumye binabashira kugitutu cyane ugasanga rimwe na rimwe barahuzagurika imbere y'izamu ariko byatuviriye ko tubura ibitego byinshi gusa nabako na kirehe defensive mwari meze neza munyezamu waje kuvamo yakoza akazi gakomeye niho yaje no komereshera nabaga ku match twatuyitakaje mu gukuri nota rimwe kuri twari nabyo twifuzaga biratubabaje cyane cyane kandi biratubabaje cyane ariko ntakundi ubwo turakomeza gutegura ibitaha kuko nabyo rimwe nemwe mugomba kubyitega ko harahuzanganya harahuzatsinda n'ahuzatsinda ariko uyu match twabaje mu gukuri
ku ruhande rwa Kirehe FC basanga inota rimwe ryo ku kibuga cyo hanze rihagije uyu ni umutoza wayo Hamis Sogonya
navuga yuko nishimye kuko gukura inota hano ku kibuga cy'ahandi cyangwa se ku kibuga cy'abane ni ibintu byiza cyane kuko twatumaze iminsi tudatsinda cyangwa se tutanganya ngiye ndishimye yanjye kuko abanye kubwiza ari ikipe ikomeye kandi ifite n'umutozo ukomeye ubwo navuga kuko ndamubizi na n'inshuti yanjye ariko ngiye kubwanye ndishimye kuko inota rimwe bujya rimwe na zero ntago ari kimwe ngiye kubwanye nishimye kuko nahuye n'ikipe koko ikomeye nkatwe natwe turakomeye usibye yuko tubahuye n'ikipe ikomeye kandi turi hanze ngiye inota rimwe rirashimye bishye kuko twari tumaze iminsi tudatsinda
ejo ku cyumweru kuri Stade Umuganda y'i Rubavu Etincelles FC yatsinze Marine FC ibitego bibiri kuri kimwe kuri Stade ya Kigali i Nyamirambo ikipe ya Lyon Sport yatsinze Pepiniere FC ibitego bitatu kuri kimwe mu wundi mukino ikipe ya Gicumbi FC yatsinze Mukura Victory Sport igitego kimwe ku busa kuri Stade y'Igicumbi kugeza ubu nyuma y'umunsi wa 12 w'imikino ikipe iza ku isonga ni Lyon Sport ifite amanota 32 mwanya wa kabiri turahasanga APR FC ifite amanota 27 ya gatatu ni AS Kigali ifite amanota 26 ku mwanya wa kane hari Police FC n'amanota 28 Espoir FC ikaza ya gatanu n'amanota 23 ku mwanya wa gatandatu hari Bugesera FC n'amanota 19 Sunrise ni ya karindwi n'amanota 16 ikipe ya munani ni Etincelles FC nayo ifite amanota 16 Kiyovu Sport ni ya cyenda ikagera amanota 15 ku mwanya wa cumi turahasanga Musanze FC n'amanota 18 ikipe ya Mukura Victory Sport iza ku mwanya wa 11 n'amanota 13 Kirehe FC ikayikurikira ku mwanya wa 12 n'amanota 12 ikipe ya 13 ni Amagaju ifite amanota 11 ya 14 ni Marine FC nayo ifite amanota 11 ku mwanya wa 15 hari Gicumbi FC ifite amanota 7 ya 16 ayo ya nyuma ni Pepiniere FC ifite inota rimwe rukumbi n'umwenda bitego 20 yari Claude Munyandinda i Kigali
Amakuru ya siporo n'imikino mu Burundi yo twayateguriwe na mugenzi wacu Evariste Nzikobanyanka.
Ku munsi wa gatandatu hasozerewe ihiganwa ry'umupira w'amaguru ku rwego rw'igihugu ku ruhande rw'abigeme mu byicaro vya mbere n'ivya kabiri. Urukino rwa mbere rusozera ihiganwa mu cicaro ca kabiri, urukino rwahu uburenganzira uwutsinda kuduga mu cicaro ca mbere rwahuje 11 Etoiles wo muri zone kinama yo mu gisagara ca Bujumbura na Ubuntu Star wo mu ntara ya Kayanza. Ugo rukino rwabereye ku kibuga citiru umugano wa Rudoviko rwa Gasore rwarangiye ku nzinzi ya 11 Etoiles wo mu kinama y'igitsindo kimwe ku busa bwa Ubuntu Star wo mu ntara ya Kayanza. Umumenyereza w'umurwi 11 Etoiles yagaragaje umunezero rukino rurangiye. Yamuremye Aline yabwiye Ijwi rya Amerika ko anezerewe no kubona umurwi amenyereza uduze mu cicaro ca mbere Ligue 1 mu Gifaransa.
Turanezerewe kubona ko twatsinze kandi turanezerewe kubona yuko tugiye ku cicaro ca mbere.
Uduze mu cicaro ca mbere imigambi yakazozaniye kugira ngo ngumeyo ntimukoroke.
Musanze cyo turondera abakinyi mu zindi ekipe zitandukanye kugira ekipe mu gihe wacu komere. Ama cyo tuza turakina kugira turongere tuje turanze insinzi turabe ko tuzo guma cicaro ca mbere.
Mugiye kwitegura kugira mu gume mu cicaro ca mbere ariko igitsindo kimwe wabanyesha rigikwiye ku mugwi uve uguru mukanga.
Bisanzwe igitsindo kimwe cyari gikwiye kubera abakinyi bari bafite imyimenyerezo ikwiye kubera i demi finale na finale babitubwiye nigona ningoka kandi pakinye taramenyereza abakinyi kandi byabaye abakinyi bariko baragira ibibazo cyo gituma n'igitsindo kimwe cyancanyereje yo nashaka nka bisindo nka bitatu gutyo.
Urukino rwa kabiri rwahuje Fofira wo mu ntara Ngozi na Wananchi wo mu ntara Bubanza. Ugo rukino rwari rubereye ijisho rwarangiye atamurwi winjije igitsindo vyabaye ngombwa kwiyo mirwi yikora kuri za penalty. Wananchi w'Ibubanza winjije penalty zitandatu kuri zitanu za Fofira w'Ingozi gutyo Wananchi utahukana igikombe cy'ihiganwa ry'umwaka wa 2016 mu cicaro ca mbere. Kizigenza uwo murwi uwineza Jazira yakiriye neza inzinzi.
Twebwe kwanza ikintu cyatugoye sana sana izuba ntago twatumenyereye izuba kandi ikintu cyatugoye
twatanguye gukina turi dekoraje kubera abakinyi bamwe namwe batari bwashike bebagize ingorane dukina tudakwiye me aho bageye bashikira twagerageje kuzitwaramo neza kuko na fofira n'umugwi mwizi
mutsinze ku mapenalty insinzi muyakire gute
turajyowe sana sana sabimwe birenze kubera ni myaka myinshi duriye menga nibaye 3 fois dukina na fofira finale ikadusinda me Presta tetora mwijeje ko uyu mwaka tereza kumwe gikombe.
Izo nkino zisozera higanwa y'umupira w'amaguru ku ruhande rw'abigeme zarimwe abakenyezi bonsa bari bazanye abana babo ku kibuga. Bamwe muri abo bana barangwa n'amarira bashaka abanyina babo kandi bariko barakina. Uyu numwe muri bo waramufise yagerageza kumuyengayenga bikanka. Twashatse kumenya nimbi atari ingorane ku mirwi. Urongo y'umurwi 11 twari mu kinama Ernest Nkurunziza yabwijwe ijya America kwivyo bitegerezwa gushika kubakina umupira w'amaguru bubatse.
Ubu hari abakinyi sabana nabonye nko mu defenseur uje muri equipe 11 twari bamwita Makito n'umukinyi wa kera cyane. Ari kafisa abana bishari ariko abana baramwumba muhira akabaha cyanje wiwe akabasigaramye agiye gukina.
Aba babazonye ngatwumvise barira icyo sikibazo.
Aba baza twabyorganije. Guba bana barafisa mata ariko banywera nga barafisa kantu babaha bakaza hanyuma bakazana abakozi bakabafasha nabakinyi wenyene ugombo wacagenda karera umwana ibyo urumba n'ibintu bijanywe n'ingene bameza bigeme n'abapason nta kuntu nitwa bikuramo ariko ikindi turafite ingorane kubera haraho umwana agenda ko bakigwiwe urumba umwanya w'ugukina ku mukinisho tuba mutoyi urumba biragoye
kuri w'Imana naho hasozerewe ihiganwa ry'umupira w'amaguru ku rwego rw'igihugu rihuza imiyabaga itararenze imyaka 15 urukino rwa nyuma rwahuje imiyabaga yo mu gisagara cha Bujumbura niyo mu ntara ya Cibitoke ubwo rukino narwo nyene rwabere ku kibuga citira umuganwa Rudoviko rwa Gasore rwarangiye ku nzinzi y'ibitsindo bibiri by'umurwi imiyabaga yo mu gisagara cha Bujumbura ku busa bw'imiyabaga y'umurwi w'intara ya Cibitoke I Bujumbura Evariste Nzikobanya nka ijwi rya America.
Amerika ribagezaho ibitekerezo ku ngingo nyinshi zinyuranye ubu tugiye kubagezaho ijambo ry'ibanze ribasobanurira imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirahagakira ubwigenge bw'itangazamakuru zibona ko ubwo bwigenge ari ikintu gikomeye cyane mu buyobozi burangwa na demokarasi. Yamara mu bice bitari bike itangazamakuru ryarageramiwe n'ababana ko ubwigenge bwo gushikiriza ivyiyumviro no gukorera habona mu nzira ya demokarasi bibabangamiye. Muri rusansuma y'abamenyesha makuru bafunzwe ku isi yamiba uko mwaka utashe ishyirahamwe rijejwe gukurikirana abamenyesha makuru Committee to Protect the Journalist mu mfunyapfunyo CPJ ryasanze igitigiri cy'abamenyesha makuru bafunzwe ku isi muri iki gihe ari kinini cyane mu buryo bitari bwabe kuva ishyirahamwe CPJ ritanguye gutororokanya amakuru ku bwigenge bw'itangazamakuru mu mwaka w'igihumbi kimwe 1990 bitari kimwe y'ukwezi kw'12 mu mwaka w'2016 abamenyesha makuru 159 bari bapfunzwe umuntu agereranije n'199 bari bapfunzwe ku isi mu mwaka w'2015. Igihugu cya Turikiya gifise hafi cya gatatu c'abamenyesha makuru bapfunzwe muri rusangi ku isi. Mu gihe Leta y'icyo gihugu ibandanya gukandamiza abagirizwa ko bagize uruhara muri kudeta yageragejwe mu kwezi kw'indwi, Turikiya yapfunze abamenyesha makuru 81 ibagiriza ko bakoze imirimo ibangamira Leta. Ivyongeye Leta yaranumije ibinyamakuru birenga ijana. Gupfunga abamenyesha makuru birabandanya kuba ikibazo gikomeye mu bice bitandukanye byo ku isi. Ibihugu by'Ubushinwa, Misiri, Eritrea na Ethiopia nivyo bigeramiye abamenyesha makuru kurusha ibindi ku isi. Uyu mwaka w'2016 nibwo bwa mbere kuva mu mwaka w'2008 Irani itaba mu bihugu bitanu vya mbere ku isi bigeramira kurusha ibindi abamenyesha makuru. Yamara abategetsi ba Iran baracyageramira ubwigenge bwo gutangaza amakuru mu gutamumvuto abamenyesha makuru. Harimo umuntu atunganya amafilme Kevan Karimi apfunzwe mu kiringo cy'umwaka kubera filme yerekeye politiki yashize ahabona. Itangazamakuru kenshi rirageramirwa n'amareta akandamiza ubwigenge bwo gushikiriza ivyiyumviro no gukorera ahabona. Leta zunze ubumwe za Amerika zizobandanya gusemerera ku byerekeye ugukingira abamenyesha makuru n'uruhara rwabo mu bihugu birangwa na demokrasi hamwe no kuvugira ukuri.
Iryo ryari ijambo ry'ibanze ribasobanurira imigabo n'imigambi bya Leta zunze ubumwe za Amerika. Shuti mwarimu duteza amatwi tugeze ku musozo w'igice cya mbere cy'ibigano byacu byo muri iki gitondo. Mu izina ry'abagenzi banjye bose mbashimiye mwese kuba mwaduteza amatwi, nshimiye abadufashije kubagezaho ibi biganiro. Uwabishyize hamwe ni Fatuma Alimasi Kalala, amakuru mwagejweho na Oriane Itangishaka, naho kuri mikro mwari kumwe nanjye Edirwema. Mukomeze muryoherwe n'ibiganiro bya Radio Ijwi rya Amerika.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.